VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese mwumva Radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije mwiriwe neza. Ubu ni turi muri studio ya karindwi hano, ndi kumwe na mugenzi wanjye Oriane Tangishaka. Turabagezaho rero amakuru mu kanya yerekeye i Burundi, ariko turakurikizaho n'ikiganiro muri Isanga. Buri muri aka kanya Oriane, amakuru avuga ku Burundi n'ayahe?
Urakoze cyane Jeanne Mukankusi, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri, niho Abarundi bazohimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yashikirije ijambo Abarundi. Bimwe mu byo yashikirije nuko uwo munsi ugeze Abarundi bari mu biyago bigamije kubafasha gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu muri iki gihe.
Duhimbaje uyu munsi mukuru w'ubumwe mu gihe Abarundi baherutse gushikirizwa indongozi bitoreye ubwabo, twisunze kugira shingiro amasezerano ya Arusha nayo wagarika intambara burundu. Izo nzego zose zikaba zihurikiyemo abagabo n'abapfasoni bakomoka mu bwoko bwose, mu ntara zose, mu migambo myinshi no mu madini yose. Umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi tuwuhimbaje kandi mu gihe hagati mu gihugu hariko haraba ibiyago bihuza Abarundi bose, ngo baje inama n'ingingo bibera ku bibazo bya politike, imibano, iterambere, ibijanye n'amahoro n'umutekano, ibijanye n'ibwirizwa shingiro, amasezerano ya Arusha yo guhagarika intambara burundu n'ibindi, kugira ngo byicarigwe kandi bitoregwe inyishu zirama, gutyo ubumwe bushizeho gukomera no gusimatara. No hanze y'igihugu nyene ibiyago bihuza Abarundi byaratanguye kandi bizobandanya, kuko ingendo yo kuja inama n'ingingo ariyo na ntaryo twari dushira imbere. Nakare barayamaze bati ibigira inama bigira Imana. Nicyo gituma leta atako itazokora kugira ngo itunganywa ibyo biganiro bishimisha Abarundi bose aho bari hose.
Ahandi naho umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Alain Emenyamitwe avuga ko ingingo y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ukwanka inteko mvamakungu ziza mu Burundi ari ubutumwa ibihugu vya Afrika vyeretse ibihugu bimwe bimwe vya Buraya ko vyo kwisubira ko mu bijanye n'imigenderanire bifitanye n'u Burundi. Umushikiranganji avuga kandi ko inyuma y'amatohoza y'ubutungane u Burundi buzokwemerera ababyifuza bose kuza kwirabira ahavugwa ko hahambwe abantu ku kivunga mu binogo bimwe mu Burundi. Kandi mu biganiro byari bimaze iminsi bibera igitega bikaba byari byatangujwe n'amashirahamwe y'ugwaruka rufatanyije n'abaskuti bo mu Burundi, ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye mu ntara ya Gitega rwagiriza abaruyoboye mu migambwe yabo ko babakoresha amabi atandukanye kugira ngo bashikire ubutegetsi, ariko iyo baronse ibibanza vya politike bakabibagira. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine atubwire uko ivyo biganiro vyagenze n'ivyo ugo gwaruka rwashikirije. Fidel, turi kumwe?
Turi kumwe neza Oyana.
Ego Fidel, watubwira muri make ivyo ugo gwaruka ruvuga kuvyerekeye ababarongoye.
Muri make uko benshi bagiye barabishikiriza bavuga yuko abantu babarongoye kenshi bababwira ngo bakore bino canke biriya, kenshi ugasangana ibintu bibi bituma mbere n'ubutungane busigara burabakurikira. Ariko iyo babikoze abo babatumye bakaronka ibibanza vya politiki ngo ntibasubire inyuma, barabugwaruka aho barusanze barukoresha mu bushomeri ngo barusiga aho nyene. Bagasaba rero yuko mu gihe boba bashikiriye ibibanza bo kwibuka ugwaruka bakaruronderera akazi kugira ngo nirubandanye rukoreshwa nk'ikiraro cyo gushikira ibibanza vya politiki. Ariko rero abo barurongoye nabo nyene bari ngaho abo batungwa gatoke bashimye kwinumira, bavuze yuko ari ibintu ngo bitoroshye kugira ico bishikirije ko ari ibintu bisaba kuvyitondera. Ariko bamwe bagenda bavyemera n'abatavyemera kuri mikoro zacu, ariko bavuga ko bitanguye kugaragara kugwaruka rutanguye kuba maso ahubwo abanyepolitiki bakwiye guhindura imikenyuro ya politiki.
Ego, none ugwaruka rusa n'ugwashimishijwe n'iyo nyishu canke vyagenze gute?
Ugwaruka rwavuze yuko borindira bakaraba ko mu mato gutora hamwe ayandi akurikira ko batusubira koswa nabi ariko bakabavuga yuko bakwiye gukanura bakabona yuko abanyepolitike bakoresha bagakora politike bagahabwa ibibanza bibabereye kuko banavuze yuko ngo byagaragaye ku isi yuko aba ugwaruka rushoboye kandi rwashoboye guhindura ibintu byinshi ku isi bagasaba rero guhabwa ijambo ntibagume bari mu kwaha kw'abanyepolitiki bamwe
bamwe. Urakoze cyane rwose Fidel d'Antoine Sabimana, udukurikirana iyo nkuru hafi, uduhe inkuru irambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu gifungura amaradiyo yanyu hano muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshuti rero, uyu munsi ubu ni ikiganiro muri Isanga, turavuga ku rubyiruko rw'u Burundi mu guharanira no gutsimbataza amahoro mu gihugu. Urubyiruko rwibumbiye mu ihuriro Reja, ni ihuriro ry'urwaruka. Reja bivuga Réseau des organisations des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement. Mu Kirundi ni urunani rw'amashyirahamwe y'urwaruka rwishinze gutsimbataza amahoro, gusubiza hamwe hamwe n'iterambere. Urwo rubyiruko rero ubu rufatanije n'abaskuti mu gutanga inyigisho ku rwaruka ruhuriye mu migambwe itandukanye kugira ngo rurusheho kubana mu mahoro. Uyu munsi rero nabatumiriye Bwana Donatien Nibogora, ahagarariye muri kiganiro umuryango iryo huriro Reja arihagarara rero ni imbere y'amategeko. Bwana Nibogora, ndagushimiye cyane kuba uduhaye umwanya kugira ngo udusobanurire bimwe mu bikorwa n'ihuriro ryanyu kugira ngo mufashe urubyiruko ngo hayi kaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye kandi ndaramukije abantu bose kubarumviriza Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu kanya turaba turi kumwe na Bwana Jean-Claude Nikwibitanga, nahagarariye we umuryango w'abaskuti muri kiganiro, akaba ari umuhuzabikorwa byo guhugura urubyiruko ku birebana n'amahoro ku rwego rw'igihugu. Ndaza ku mwikaza ubwo mu kanya namara kuboneka. Nagira ngo ariko mbere y'uko dutangira tujya mu kiganiro nyirizina, sabe ku buhanga bw'ibyuma bongere batwumvishe bwa butumwa Perezida Pierre Nkurunziza yagejeje ku Barundi avuga ku munsi w'ubumwe, avuga cyane cyane ku byerekeranye n'amahoro.
Duhimbaje uyu munsi mukuru w'ubumwe mu gihe Abarundi baherutse gushikirizwa indongozi bitoreye ubwabo twisunze kugira bashingiro amasezerano ya Arusha nayo wagari kitambara burundu. Izo nzego zose zikaba zihurikiyemo abagabo n'abapfasoni bakomoka mu bwoko bwose, mu ntara zose, mu migambwe myinshi no mu madini yose. Umunsi mukuru bw'Abarundi tuwuhimbaje kandi mu gihe hagati mu gihugu ariko haraba ibyago bihuza Abarundi bose ngo baje inama n'ingingo bibera ku bibazo bya politike, imibano, iterambere, ibijyanye n'amahoro n'umutekano, ibijyanye n'ibwirizwa shingiro, amasezerano ya Arusha yo kuhagarika intambara burundu n'ibindi, kugira ngo byicarigwe kandi bitoregwe inyishu zirama gutyo ubumwe bushizeho gukomera no gusimatara. No hanze y'igihugu nyene ibiyago bihuza Abarundi byaratanguye kandi bizobandanya, kuko ingendo yo kuja inama n'ingingo ariyo na ntaryo twani dushira imbere. Nakare barayamaze bati ibigira inama bigira Imana. Nicyo gituma leta atako itazokora kugira ngo itunganywa ibyo biganiro bishimisha Abarundi bose aho bari hose.
Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi havuga ku munsi mukuru w'ubumwe bw'igihugu, aratanga ubutumwa rero bw'amahoro nk'uko mubyiyumviye. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone tumaze kubona Bwana Jean-Claude Nikwibitanga, uranyumva?
Ego ndabumva Jenny.
Wiriwe neza, urakomeye?
Ego mwiriwe, turakomeye.
Ni byiza, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Mu kanya twari tukubuze kubera imirongo ya telefone.
Ego.
Ubwo rero nabwiye abatwumva ko uhagarariye nyine uri buhagarariye umuryango w'abaskuti muri iki kiganiro, aho mukora ibikorwa byo guhugura urubyiruko urwaruka mu byerekeranye n'amahoro. nkuko mwabyumvise rero mu nyito y'irihuriro ry'urwaruka mu rwaruka bwana Nibogora ndagira ngo mbahereho muri iyi nyito urwaruka muserukiye hari ibikorwa byarwo byinshi ntabwo twabivugaho byose muri kiganiro kimwe kitamara n'isaha yose nagira ngo rero uyu munsi twibande gusa ku byerekeranye no kwigisha ibijyanye n'amahoro mu rubyiruko ari nabyo murimo gushyiramo ingufu muri kino gihe murasoza mwashoje inyigisho zimwe mu ntara ya Gitega uyu munsi watubwira intara mumaze kunyuramo mutanga izo nyigisho mbese abo mumaze kwigisha muri kino gihe intara zimwe mwagezemo
ego murakoze kumbaza icyo kibazo ariko ntaraza kunyisha ikibazo nagomba mvuge mu majambo make ibyo dusanzwe turongo dukora dufasha urwaruka ishyirahamwe ryacu reja
muri make
turakora ibyo kwigisha urwaruka gukunda igihugu no gutsimbataza amahoro turakora kandi ibijyanye no kugwiza akazi mu rwaruka turajyanye kandi turakora n'ibijyanye no guteza imbere kugira uburenganzira bungana hagati y'abahungu n'abakobwa ubwa nyuma turakora ibijyanye no kuvugira urwaruka ku migambi imwe n'iyindi tuba tubona abafitemo ingorane reka rero ngende ntatebye ku byo tumaze gukora muri ibi byo guhuza urwaruka nibyo twabitanguye kuva mu mwaka uheze ndetse mu mwaka uheze twari urukurikirane ubundi ho twabitanguye mu 2010 byo guhuza urwaruka ariko uhereye mu mwaka uheze turamaze gutunganya ibiganiro bitari bike mu ntara twarakoreye mu ntara ya Rumonge aho twahuje urwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye urwaruka ruri mu misi mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambwe n'ayo mashyirahamwe ku rwego rw'intara tuyaga ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano mu ntara ya Rumonge nyuma yaho twaragiye mu ntara ya Karusi naho nyine twahuje ubwo rwaruka nyine ruva mu migambo itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambo n'amashyirahamwe mu rwego rw'intara nabo nyine tuganira ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano n'ingene twokwigisha urwaruka gukunda igihugu hajya mu ntara ya Karusi ubu naho guhera ku munsi w'ejo twari mu ntara ya Gitega no munsi ugira kabiri turiko turasozera naho nyine twakoranije urwaruka rwo mu migambi itandukanye ikorera mu ntara ya Gitega urwaruka rwo mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambi ku rwego rw'intara aho turiko turavugana kuri ibinyene byo bijyanye no gukunda igihugu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano izo nizo ntara ubu tumaze kugendamo twebwe nka reja ariko umugambi turiko turawukorana n'ishyirahamwe ry'abasukuti bo mu Burundi nabo barafite intara bamaze gucamwo bariko baracamwo kuko twagiye tugabura intara umugambi ni umwe muga tukorana turi babiri hari intara ducamo nabo barafite izo bacamo reka Jean Claude niko bitangaraza kutugerera ko atubarire intara bamaze gucamo ukuntu biri
kure urakoze cyane ubwo ndeka noneho mbaze bwana Jean Claude niko bitanga mufatanije na Reja nkuko bwana Nibogora amaze kubivuga mu muryango w'abaskuti mwebwe mumaze kugera mu zihe ntara mwigisha urubyiruko ibyerekeranye n'amahoro
ego nkuko Donatien ahagarariye ishyirahamwe Reja abivuze uwo mugambi nsanzwe ndongoye ku rwego rw'igihugu ni umugambi ukorerwa mu ntara zitandatu mbese harongeyemo n'intara ya Rumonge cyasha baheruka kwemera imbere y'amategeko ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi uko twabigabuye tukaba twafashe umugabane w'intara ya Bujumbura iyo bahuze kwita Bujumbura Rirar na Bujumbura Gara Meri gushyira ko n'intara ya Kayanza nkuko rero izo ntara zose zigize amakomine 60 twebwe acahongera ko amakomine 3 y'intara ya Cibitoke ni bo mugabane dusanzwe dukurikirana ariko rero umugambi nkuko yabivuze ni mu ntara zitandatu.
Inyigisho muzitanje uko mbyumva muragabana bamwe bakajya mu ntara zingiza abandi bakajya mu zindi ntabwo mufata umuntu wo mu baskuti nuwo muri reja ngo bagende bigishirize hamwe
uko bimeze nukunye mu bisanzwe mu nteguro y'inyigisho tuzitegurira hamwe haba abo muri reja no mu baskuti hanyuma rero bamwe bamwe bose bagakurikiza urutonde rw'ivyigwa nkuko tuba twabisezeranye kanatsinda n'amahangiro abaramwe tugaheza tukagira n'amanama yo guhuriza hamwe kugira ngo turabe ibisa kakumbure n'ubudasa dushobora gusanga mu ntara imwimwe.
None se umuntu avugiye ku nyigisho nyirizina gatoya umuntu akavuga ati mu nyigisho iyi n'iyi hakubiyemo ibi n'ibi mwadusobanurira tuvuge dufashe nk'urugero rwo kwigisha ibyerekeranye no gukunda igihugu mwigisha ayahe masomo reka mpere kuri bwana Nibogora muranyumva deka ubwo noneho ndumva nta mubona kuri telefone Jean Claude
ego ndabumva
ubwo nimukomeze uko narimbajije bwana Nibogora nkumva ntanyumva narimvuze ntinyigisho inyigisho mutanga iyo muvuze muti turigisha ariko ibikubiye mu nyigisho ni ibiki nk'iyo muvuga muti kwigisha umuntu gukunda igihugu hari umuntu udakunda igihugu cye
mu bisanzwe tukuvuga yuko twa twatoye utunenge yuko ari abadakunda igihugu ciwe ariko mbure ni bimwe byo mu Kirundi bavuga bati ngwinkonisha ukwishatse inyigisho rero mu bisanzwe umwe wese aba yazironse ukwiwe ariko rero bimwe batubwira yuko indera iva hasi twebwe dushima yuko ugwaruka twobigisha ingene boba imboneza imboneza z'ugwaruka na cyane cyane ko tuba turiko dutumbera abasanzwe bariko bakurikira abakuru babo bazoheza bakaja mu ndongozi z'igihugu tukabereka byiza na bibi cyane cyane tugashimikira kuri byiza ibyo twokwita umuntu akunda igihugu ciwe uko yategerezwa kuba ameze.
Noneho ubwo reka numve niba Nibogora ashobora kubunganira niba hari icyo yakongeraho ku byo muvuze mu bijyanye n'inyigisho.
Ego murakoze. Ku bijyanye n'inyigisho ibindi dushimikirako ni ku bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba kere kugwaruka ingene rukwiye kugifata mu gihe cyose iyo bafite icyo batahuriza ko ibyo batabona kumwe turabigisha kandi ibijyanye na no violence
kwirinda urugomo
kurwanya kwirinda guhohotera abandi ingene bo bikora tukabaha uburorero bwa Gandhi turababarira nk'uwitwa Gandhi ukuntu yabikoze mu Buhinde turababarira Martin Luther King ukuntu yabikoze muri Amerika tukabaha ubwo burorero bwose bukabafasha mu bindi turashyikira ko turabigisha ibiranga
uravugira kure hari umurongo wawe ntago turimo kukumva neza sa n'uwongera ijwi
nariko ndavuga
twabyumvaga ariko bisa nkaho bivugira kure
mu bindi tubigishamo ibyo gukunda ibyo ibiranga igihugu kugira ngo bakunde igihugu bazi kuko twagiye dusanga bamwe bamwe batazi ururirimbo ruhayagize igihugu batazi ibigize ibendera ry'igihugu na kimwe kimwe cyose icyo gisigura batazi insiguro y'amajambo ari mu ruririmbo ruhayagize igihugu ibyo byose turagerageza kubashikira ko
kugira ngo tubatere inyota yo gukunda no gukorera cyane igihugu muri rusange n'ibyo bashikirako.
Murakoze cyane bwana Nibogora. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone, hari abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikiganiro muri Isanga giha urubuga buri wese agatanga igitekerezo cyangwa se ikibazo afite yifuza gusobanukirwa. Duhere kuri Alexis, uranyumva?
Yego.
Ikaze ku ijwi rya Amerika. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nashaka ambokura musafaza abo abatumire.
Yego, barakumva.
Yego, mu bisanzwe vema mu gihugu cyacu vema ambo dukeneye amahoro kuko niyo adushikana ku iterambere. Ambo niyo mpamvu twabasabira ambo dusabira n'igihugu cyacu ko cyo tera imbere, ko bisaba ko bo kwama bateze imbere igihugu cyacu. Ambo kuko twamaze kubona kenshi bamwe bakunda gukoresha ambo kenshi ugwaruka kenshi twavuga nk'abanyapolitiki. Hama yo bashikiye ubutegetsi bagacha ambo bibagira ugwaruka no kurive ma kubasaba mbere tunasaba cyane cyane ku banyepolitike vema tukirinda soge ugwaruka kuba ambo dutegera amatwa bo babishakira gusa inyungu zabo hamaze tukabaje inyuma ambo igitigazo amboje amanarimfise. Murakoze.
Urakoze cyane Alexis, rwose ni igitekerezo cyiza. Gutega amatwi haba bigisha ibyiza kugira ngo mubumbatire amahoro, ni nayo ntego abo batumire bacu dufite hano, Donatien Nibogora na Jean-Claude Nikwibitanga, ni cyo bagamije mu nyigisho baha urubyiruko. Ndagushimiye cyane Alexis. Reka duhe umwanya na Chris, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Wowe ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ndabaza nongere. Icyo nshikirije.
Yego.
Ndaramutsa ubwa mbere abatumire.
Barakumva.
Haca ngiva ko havuga nti none ko bigisha ariko uyu munsi ugwaruka tukaba twumva ijyanye no kwidogerwa. Uvuga yuko inyigisho zabo atacyo zagize, atakamaro zagize. Abaza kandi nti ugwaruka bw'uyu munsi rukeneye inyigisho cyangwa ngo barukeneye icyo rukora. Leta uyu munsi twumva abanyepolitike barukoresha uko baruha amahera baruha inkogera kuko urabye nk'amabi menshi akorwa muri ino minsi. Nta muntu w'umutamarimo usanga ari ugwaruka batera amagerenade bagira iki. Abona neza yuko hajya n'ababikora zo bari zina inyigisho baba bahawe bazanti mora yuko mu gisisa akazi kenshi kanyakubahwa mutumire nani nko mwino minsi mwari mukwiye kwigisha umukarushirizaho ugahera nyene aho i Bujumbura hagwaye gusumba ahandi mwino minsi mwano makaritsi angahe mukavuga ati ugwaruka yemwe hagarika ko haruye no muri kahise ndetse naha mu Burundi no mu bindi bihugu usanga ugwaruka ariko binzizamo ibintu barubwiye turira rugira iki avuga nti rero nyakubahwa mutumire mugire inyigisho zikwiye zishikira bose mugarukira nka ku radio gusa ahubwo mutunganye n'izi bashikira kuri tele mw'iyi minsi kuko hariho ibintu aho no mu ijambo nyakubahwa umukuru w'igihugu yakiza hagarukira kugwaruka ajya namukora ababyeyi nk'abandi babwiwe mutanyigisho mu urushirikiye umwashikira benshi namwe nyakuba makuru nkavuga nti umuntu umuntu awushimira rwose ibi biganiro wagezeho mu byiyumvira
urakoze cyane urakoze cyane Chris ubwana nibogora na bwana nikubitanga mwumvise impungenge cyangwa se ikibazo cya Chris nagira ngo ubwo mubanze mu muhe igisubizo kuri izo nyigisho nibuka cyakora ko mu gutangira bwana nibogora yavuze ko haba bafite ibikorwa byinshi cyane bafasha mu rubyiruko harimo nibyo ngibyo byo kwiteza imbere nagira ngo ubwo nguho umwanya bwana nibogora banze usubize Chris ku bibazo bye
ego ubwa mbere ndamushimiye kwibaza bajije arafisa makenga none ku nyigisho muguma muri ko muri igisha ariko barukaruka baruguma gwidogerwa mbega inyigisho zanyu zoba ari cyo zishika yewe ndagoma ndamubarire ko inyigisho zacu zifite ibintu byinshi zimaze gushika ko cyane kuko uravye ugwaruka tugenda turaganira ubwo dushikira bavaho biyemeje icyo bagiye gukora kandi tucadushiraho no mugwi uzokurikirana ishyirwa mu ngiro y'ivyo ugwaruka rugiye gukora rero nico gituma mvuga ko zimaze kugira ikintu zishitse ko kuko baramaze gukora ibitari bike abo tumaze kuganira nkabo twaganiriye mu rumonge bavuyeho bigemeje kugiye gukora amazi meza turabafata mu mugongo barimba iriba bararikora uno munsi abanyagihugu baravoma amazi muri igeriyo cyo ni ikintu twishimiye igitega mu minsi heze abo twari kumwe bavuyeho biyemeje gukora ikiraro cyahuza imitumbi ibiri icyo kiraro baragikoze uno munsi miduga iracako atangorane n'abantu bakajya ku mirimo yabo cyo kimwe n'ikaruzi bari biyemeje ko bazoca basanura amazi ya Rusingo kandi barayakoze rero impungenge ziwe nibaza ko aho zifatiye ni uko tudashikira urwaruka rwose nibyo urwaruka ni benshi cyane biragoye ko tubashikiye ariko twaratanguye ntituraheze nigera neza ko nabo tuzobashikira ibintu bikagenda neza kandi kibazo yabajije ati mbega uno munsi urwaruka ruragomba rwose inyigisho cyangwa bagomba ibikorwa so avuze niko kandi byose birakenewe urwaruka ruragomba inyigisho kandi ruragomba n'akazi ruragomba n'ibikorwa twebwe rero nitugarukira mu nyigisho gusa ariko urwaruka duhura nago kenshi cya tubashyira hamwe bakajya mu mashyirahamwe tukaca tubigisha ubuhinga bwo kuziganya no kuguranana biciye muri uko kuziganya no kuguranana ubwo gwaruka rurageraho gwishyiriraho akazi wikorera ibyago kuko turabigisha turabaha n'inyigisho zo kwiteza imbere ibyo ni ukwita entrepreneuria tukabigisha ingene barangura imigambi mito mito bakabaza bagasaba ingurane muri ayo mashyirahamwe yabo bakaca bagenda bagakurangura imigambi turafise abatari bake bamaze kubikora kandi bariko baratera imbere ubu bamwe bageze ku rwego aho basaba ingurane ugasanga mu mashyirahamwe yabo ntibashobora kuyaronka ayo mahera basabye menshi uno munsi tubifashijwemo n'ishyirahamwe rimwe ry'abanyamerika turiko turagomba gushyiraho ikigega cyangwa microfinance ibyo bigejwe guha ingurane abo bajene bonyine tutarinze turabasaba ibintu bihanitse nk'ingwate n'ibindi ariko twibaza ko mu mpera z'uyu mwaka microfinance ishobora kuba yaramaze gutangura gukora waruka rugashobora kuronka ingurane nini gusa izo baronka z'ayo mashyirahamwe yabo twabafashije gutangura baza ko barukira mu nyigisho gusa ariko turabafasha no kwi
ndagushimiye cyane Donatien ubwo mbere yuko Jean Claude agira icyo yongeraho ku byo umaze kuvuga ku gisubizo uhaye Chris reka tubanze tunyarukire i Kigali mu Rwanda na Charles nawe abanze atanga igitekerezo cyangwa se ikibazo Charles uranyumva
bakumva
mumeze muti Kigali
turaho mugabo turagoye turabaye mu buzima bukaze ariko turabayeho nta ngorane.
Mhm. Nuko bwihanganira. Yego, ikibazo cyawe cyangwa se igisubizo? Ikibazo cyawe cyangwa igisubizo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo kuri iki kiganiro?
Ikiganiro mwatanguye mugabo sinagikutegereye. Mhm. Nzi mugabo wundi ndamubusindamenye icyo mwatanguriye ngo namenye icyo ndahera. Ariko undi munsi ndi yanzajya tuvugana ajya mu mbahe nomero y'iwanjye mujye mumpamaga.
Ubwo twayibonye buriya ubwo twaguhamagaye. Turimo kuvuga ku rwaruka ku rubyiruko rw'u Burundi mu bikorwa bigamije amahoro, aho rwigishwa n'umuryango ihuriro ry'amashyirahamwe y'urwaruka ryitwa Reja, bafatanije n'abaskuti, umuryango w'abaskuti mu Burundi, bigisha urwaruka ibyerekeranye n'amahoro, kubumbatira amahoro, kuyashakisha, kwirwanaho, gukora ibiteza imbere igihugu. Ubwo tuzatuguhamagara rero Charles, telefone yawe turayifite, ariko mu kiganiro uzajya uyitanga kuri Facebook, hanyuma baguhamagare ugire uruhare mu bindi biganiro. Ndagushimiye.
Murakoze. Yego namwe.
Mhm. Deka noneho mpumwanya Claude Jean Claude niko bitanga, wagira icyo wongera kubyo Donatien yari yavuze asubiza Chris mu byerekeranye na n'impungenge Chris yari afite ibyo kwigisha urubyiruko ko rukeneye icyo rukora, rushobora kuba dakeneye inyigisho gusa, mwamwunganira mukagira icyo mwongeraho?
Murakoze cyane. Ego kumbure ku byo Donatien yashikirije no kongera ko dufise uwo mwitwarariko. Nkuko yabivuze, natwebwe mu ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi dusanzwe dufite ihangiro ryo gufasha urwaruka ko rukurana indero ibereye yo kurata, ngira ngo kumbure iyo fasha no kuzobagira imboneza nkuko duhuze kubivuga. Rero nagira ngo nse narinze kurondogora hari ibikorwa byinshi ngira ngo kumbure nsa n'ubugenderisho ibibazo Chris na Alex bagiye barashikiriza. Nuko natwebwe mu baskuti dukorera ku bibazo dusanzwe dufise mu kibano, anacho gituma usanga iruhande y'uwo mugambi wari watunganijwe mu bihe by'imbere no mu matora n'inyuma y'amatora, hari ibindi bikorwa byinshi biza byunganira ivyo. Nk'umugambi umaze imyaka myinshi dusanzwe tunakorera mbere no mu bindi bihugu dusangiye akarere k'ibiyaga binini, umugambi twise amahoro amani, twigisha ugwaruka ibyerekeye guteza imbere amahoro nk'uko Alex yabivuze, ari navyo nkingi y'iterambere rirama. Hariho n'undi mugambi tumaze gukora werekeye guhuza ugwaruka rwo mu bindi bihugu by'ibiyaga bigari kugira ngo bigishanye kumbure umuntu arahure ku bandi icyo yokora kugira ngo izi njyane zose twama tubona ngene zitobandanya ziba intambamyi kugira ngo ugwaruka rukure rufise kazoza rubona imbere kameze neza. Nsa n'uwishura cyane cyane ku kibazo Chris yabajije. Yanavuze yuko hari amabi menshi akogwa n'ugwaruka bivuye yuko rudashobora guhagarara imbere y'ibyifuzo by'abanyepolitike baba bashaka guharanira inyungu zabo. Icyo rero nicyo tumaze iminsi duhagarara ko mu mahugurwa twatanguye kuva mu kwezi k'umunani, aho tubereka yuko ugwaruka igituma ugwaruka baruhurumbira kugira ngo barukoreshe ibyo rutabona, hanyuma mugabo twebwe duheza tubereka inyifato zibereye zo rufasha kugira nago ruzobe ruri aho abandi bari, mugabo bagire icyo berekanye bakosoye mu byagiye biraba muri kahisi ku Burundi. Ahenshi barabishima kuko ntabyo bahuse kumva haba mu kibano cyangwa no mu mashure ugasanga turiko tubabwira ibintu by'ukuri byabaye kumbure bagiye barumva nk'ibihuha hakabana hagati haba n'ikigwa rero cyo kubigisha ingene bo kwirinda ibihuha n'ingene bo gwanya ibihuha kuko niyo ngwara mbi yama izana amazimwe yose ahanze igihugu cyacu ikindi nacyo yavuze nuko tugifite akazi kenshi turabihuriza ko natwe turabibona aranadomakuru toki ati ngaha mu gisagara cya Bujumbura nibyo karaciyemo kandi tuzoguma tugira ingufu aho tugeza ariko icyo no muhumuriza ko nuko kiretse mu muri intara ya Bujumbura meri ahandi mu zindi ntara gushika uno munsi abo dukorana baradushimira rwose ko twaje hageze kugira ngo ibiri kubirashika mu ntara muri meri ya Bujumbura ibize bitandukira iwawe bakatubwira no kumuriri uburorero bw'ibimaze guhinduka kuvaho dutanguye kubahera izi nyigisho rero bizako zogumiza ko kumbure twifuza yuko ejo canke ejo no muri Bujumbura meri tuzobona ko hari icyahindutse kandi dusanzwe dufise no mu rutonde rw'ibindi byigwa turiko turategekanya yuko tuzoguma hafi ugwaruka kugira ngo turumukire hanyuma ntibasubire kuja muri izo nyifato zitabereye kugira ngo nabo bazogire kazoza kameze neza ko hari icigwa tugiye gutanguza vuba ivyo mu cyongereza bita life skills n'ubumenyi bwerekeye ubushobozi bwo mu buzima bwa misi yose turiko dushira mu mboneza z'ugwaruka kugira ngo ejo canke hirya ejo nitwame turiko turidoga ko dufise ibishomeri byinshi ahubwo bige kwigwana ko bagira ubushobozi n'ubumenyi bwo gushobora kwironderera icyo bokora ntibagume bitwa mu inderamaboko kuko nibyo bituma babanye politike cyangwa abandi bashaka kubagira ibikoresho baheza bakabaroha kugira bakoreshe ibyo batateza gukora
utwo dukorikori cyangwa se ubwo buryo bwo kwirwanaho no kwiteza imbere musanzwe n'ubundi mubikora abaskuti tubaziho ubushobozi bwinshi cyane ubwo twizere ko muzabyongera hari rero umuntu utanze ubutumwa hano abuhaye mwebwe cyane cyane abaskuti aravuze ati niyo kwizera aravuze ati ahubwo abo baskuti turabasabye bashike na zanya kabiga cibitoke mutakura musaga n'ahandi atari ko haturwaruka rwo mu Burundi twarahahamutse kubera nta kuntu boguma badutwara ntitugaruke ababyeyi amaso agahera mu nzira ati nibakomeze kweri ubwo rero yifuzaga ko tumuhamagara nawe ubwo tushobora kuza kumuhamagara akaza kuzuza igitekerezo cye ibyo ari byo byose ubutumwa guhaye Jean Claude nubwo ngubwo hari icyo wabivugaho
icyo no bivuga ko nuko birababaje natwebwe mu baskuti usanga harimo ugwaruka ruri muri ugo yari karavuga birababaje ngira ngo byose biva ku kungene ku kubura izo nyifato nziza haba mu bihe by'amahoro cyangwa by'intambara ni nka wa wundi Chris yamye avuga twacafise igikorwa kinini ni nacyo gituma twe mu biganiro byose tugira yaba amahugurwa tushyira imbere kwama dufise imigenderanire myiza hagati yacu gwaruka kugira ngo dushobore kuyaga nk'uko twabigize mu byo twita inyigisho z'abangana cyo twita peredikasyon cyane cyane tukanabicisha no ku zindi nzego tuzi yuko zifise uruhara haba mu ndero eka mbere no gushyira ku murongo ibintu by'inyifato mu butegetsi no mu nyamiramabi haba no mu nzego mbere z'umutekano turagerageza tukama turi hafi kugira ngo arico duterere ngira ngo muhora munabibona niyo hateye ibintu by'impanuka kenshi baratwikora kuko bazi yuko turi kirimara mu bihe bigoye
ye ndagushimiye Jean Claude ubwo reka noneho ikibazo ngihe bwana Donatien Ndibogora mwumvise ubutumwa uyu munywanyi w'ijwi rya Amerika niyo kwizera yarahaye abaskuti ndibwira ko namwe bubareba nagira ngo nkubaze niba muteganya kujya muzindi ntara zisigaye z'igihugu mwatubwiye aho mwakoreye kugeza ubu ngubu rumonge karuzi igitega nagira ngo numve niba muteganya no kujya muzindi ntara z'igihugu nk'uko uyu munywanyi w'ijwi rya Amerika abyifuza mwabyumvise mu kanya yasabaga ngo zanya kabiga cy'ibitoki mutakura na musaga n'ahandi murateganya kujya muzindi ntara
yego murakoze kumbaza icyo kibazo musanzwe turafise integuro yo kujya muzindi ntara nk'uko umunywanyi yari karavuga amakartie nibaza ko naha muri meri ya Bujumbura turahakorera ariko no mu zindi ntara vuba tukajyayo hari nk'umugambi dufashanya na UNESCO idufata umugongo mu cyo twise intumwa z'amahoro kuba muri uwo mugambi turategekanya kujya mu zindi ntara tuyongera kuri izo zitandatu tukamaze kuvuga aho tuzaba tugiye kwigisha imigwi y'abantu 30 mu ntara twita intumwa z'amahoro kugira ngo abo bantu bakomeze gutsimbataza aho aye bakomeze gutsimbataza amahoro n'umutekano muri iyo ntara baba baje bava mu makomine yose abagize iyo ntara harimo abantu 30 hakajaho n'umugwi usigara uraraba ishingiro ry'ibyo bikorwa nibo bace basigara bakora igikorwa twebwe twamaze kuva tukajya mu yindi ntara rero niyihebure turabona igikorwa kituri imbere kiracyari kinini rero duhiriwe duhishije ko n'amashyirahamwe mpuzamakungu amaze kubona igikorwa cyacu kandi akacaguma adufata umugongo rero nibaza ko naho tutarashika tuzohashika kuko turafite abaduhinga
ugerageza kongera ijwi kuko hari aho uvuga ntibyumvikane neza ye nk'uko rero twakomeje kubivuga muri kiganiro turavuga ku mahugurwa y'urwaruka urubyiruko ku byerekeranye n'amahoro urwaruka ruturuka mu migambwe itandukanye muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura rirare nk'uko mwabivugaga mu kanya hari urubyiruko rwahuguwe ubu ruvuga ko rubayeho neza muri iki gihe rukaba rubyemeza rwabivugiye rero mu kiganiro cy'ejo kwa gatatu mu nyigisho zo kubana mu mahoro zirimo gutangwa aho mwashoje uyu munsi mu ntara ya Gitega mu baskuti n'ihuriro ry'urwaruka reja nagira ngo tubasubirizeho inkuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yatugejejeho ejo mu gihe cy'inyigisho aho yageze aho abigishwa bamubwiye uko bahagaze nuko babona izo nyigisho icyo zabamariye
izo nyigisho hugwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye ikorewa muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura zarafashije kugira urwo rwaruka rwarabana y'ingwe imbere no mu matora ya 2015 muri kino gihe rube rubanye mu mahoro nk'uko ngo nyene ruvyivugira mu gihe giheze hari nka bamwe mu rwaruka rutubakwa guhonyoza ikirenge mu turere tumwe tumwe twa komine Kanyosha ni nko mu mazone ya Kiyenzi na Mugira aho harabigisha canke abayobozi b'amashure bavuga ko bahigwa buhongo Jean Bosco ndarubayemwo arongoye umuhari w'imbonera kureza Sende DVD muri komine Kanyosha ubu aja ku kazi aticura abamutegera
naje ntivyankundira konja ku kazi ari ku uyu munsi agahengwe turagafise tureka kuvyizera ijana kwijana ariko byopfuma muri iyi minsi abo tubikesha ni inzego z'umutekano abajejwe intwaro bagiye barahumuriza bongera baza baratanga inyigisho tugaca tunashimira namashira hamwe atandukanye harimo aya y'abaskut yagiye aratanga inyigisho afatiye cyane cyane kubarongoye ugwaruka mu migambwe itandukanye no muzindi zego zitandukanye tukaza turahurira hamwe tukayaga
no muri Frode Bunyakuri baremeza ko migendranire hagati y'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe iteriba myiza kubera inyigisho bahawe n'uwo babandanya guhabwa n'umuhari w'abaskuti ufadikanije n'urunani rw'urwaruka reja Nkunzimana Jean de Dieu n'uwo muri Frode Bunyakuri
akunguko ni kenshi kugera no munsi no munsi n'umunsi ugira kabiri tuje muri zino nyigisho hari zambere zari zabaye mu kwezi kucenda ku nyigisho twaronse kugera aho bigeze uno munsi twarungutse cyane ubugwaruka turatahura nabo migambo itandukanye turamaze kubona ko uwo mudasangiye ivyumvira atari umwasi hariho ihinduka arabari barahunze bahungutse bafashijwe n'izi nyigisho ahabwo zari zaratevye ndashima cyane
mashira hamwe yigenga ahurukiyemo ugwaruka muri komine Kanyosha bati izo nyigisho zaje hageze kuko harabitana amazina atariyo imbere y'amatora no mukiringo c'amatora bivugwa na Nyandwi Anne Marie numwe mubari mu mashira hamwe yigenga
ayo amazina ngo bitana ngo bipinga ngo bitsi ngo injavyo mfana yandi mesha cyunza abandi nyene usanga adahishite kabandi tuko turaraba biko biragabanuka kubera izinyigisho bari baraduhazira n'inkora mutima usanga dituma twiyumva namwe abantu nabandi dushobora kubana
asigaye imyaka ine ngo hatunganye yandi matora ico kintu cy'ibipinga n'injabyi kizava kigaruka ntabwo ufise
oya je kubwi wanje ntabwo amfise kubera yuko mbona beshi bari ko barayaheba tugereranije kubira
Mustandiro wa komine Kanyosha arashimira amashira hamwe yitanze kugira urwaruka rwo muri komine arongoye rubane mu mahoro Jean Berik Masimunzerere avuga ko nawo kaje karacamwo babandanye ba mama
umugambi mwiza cyane gose gusa cyo nosaba n'icuko aba aye bafasha rishira hamwe cyane andi mashira hamwe agerageza gukumera nk'asukamwe mabisi mu matora wari umugambi barokwe gukora kuva amatora heza bakajana n'ugwaruka iyo myaka 5 yose gahera baza baraganiriza ugwaruka kugira ngo bitegurire muri iyo myaka igiye guhera 5 bitegurire bati mbega nihagera mu matora tuzokwifata gute
abahabwa izo nyigisho zo kubana mu mahoro basaba ko zotangwa gushika ku mitumba ariko icegera cy'urongoye uwo mugambi mu mahari w'abaskuti mu Burundi Sosten Nirumva yishura ati
abo dizo nyigisho nibo baca bamanuka mu barongoye bakabwira gushaka umutumba bacha bihura na za nyigisho twatanze cagiye kibira amatora zime twita pedicas bacha babihurirana nabyo bacha bitumugaruka rurongo inyigisho nyinshi ukura urabaza aba formateur komine bo mu makomine batubira yuko babona ko ugaruka guyinshi ruko rurarondera ibikogwa ruko rurarondera utuntu budandaza tutagihendwa cyane nkuko byabimeze ubwa mbere
izo nyigisho ziriko zitangwa muri komine ya Kanyosha mu gihe nyuma y'ukwezi kumwe gusa n'iminsi ne hamaze kwicwa abantu bane bose bakaba barurwaruka babiri bishwe barashwe muri zone ya Muyira kugenekereza ya 11 ukwezi kwa mbere bandi babiri bicwa barashwe n'abantu batamenyekanye mu ijuru ryo kuri uyu wa mbere igenekereza rya mbere kuno kwezi kwa kabiri muri zone ya Ruyaga muri komine Kanyosha y'Intara Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste kuri iyi nkuru cyuti rero mwumvise akamaro bimwe mu bikorwa bya reja na baskuti bimaze kugeraho mu kwigisha urwo rubyiruko ku buhanga bw'ibyuma ndavuga ku buhanga ku bitumanaho hari uwumaze kutwandikira Baritelemi agira ati ni byiza ko urubyiruko ruhugurwa kandi cyane rurebe inyungu z'abaturage kurusha amagambo y'abashaka kubaremamo ibice naho Isa Kayago ati ego vrema urwo rwaruka ni rurushirizeho turaruteye ingufu mubigishe kweri ubu abarundi benshi babuze icyo bofata n'icyo barekura cyane cyane ku ubu ikibazo cy'umvikano cyabaye ndanse naho Juvenal ati nibigishe urwaruka cyane kuko nirwo ruhendwa n'abanyapolitiki naho Aron ati turibwira yuko urwo rubyiruko rwose rwahugurwa rwomenya gutandukanya ikibi n'icyiza tukazagira ejo heza none reka nsubire ku murongo wa telefone turi kumwe na Dieudonné uranyumva
ndakumva
ni muri Australia mwiriwe neza
na mahoro cyane
nuko ufite igitekerezo cyangwa se inama ushaka gutanga cyangwa ikibazo
ndafise icyumviro kandi aja kugira n'ikibazo nja kubaza
ngi muri make ya kugira ngo tuze guhana abantu umwanya
ego. Ikintu cy'ambere nagomba kuvuga nuko noshimira cyane uyo mukuru w'abaskuti kuntu biyumviriye kugira icyo cyumviro cyo kuntu bafasha ugwaruka kumenya ico bari kandi ciza nuko noterera ugwaruka kumbure ruko ranye imbere za muri kano kanya bakwiye kumenya ko arabarundi
kandi muntu ko tukumva nabi se Dieudonné bigenze bite
ha
turakumva nabi wari ugiye wari urimo guha inama urwaruka yewe urimo kuvugira kuri speaker
ubyada
ubu noneho turakumva
none rero ugwaruka nebukwiye gufatana mu nda rukamenya ko arabarunda ta mwana n'ikinono bimaze kurangira uko bakamenya ko abanyepolitike babahenda bamaze gushika ku butegetsi bakakora ibindi none rero icyumviro canje coba ico reka kumurengire ico mbajije iyo muskuti none boba bategekanya gukora iki ko ugwaruka bwinshi ruhurira mu mashure hari cyo baba barategekanyije kugira ngo kumbura izo nyigisho zice mu mashure kugira ngo zishikire ugwaruka nuko murakoze cyane
urakoze Dieudonné Jean Claude arakubaza niba izo nyigisho zizagera mu mashuri cyangwa se niba mwaratangiye Jean Claude
ego murakoze abagize ikibazo cyiza cyane ngira ngo kumbure nitwategekanyije kuciza inyigisho mu mashure muga nkuko kijya tegera tanje yabivuze muri kijya higaniro bagiranye na Evariste nuko twiyumviriye ko twoshika mu gwaruka gwinshi duciye kuba dusanzwe tubona ko baduserukira nk'imboneza haba mu makomine muri makomine yose rero twaciyemo hari habo babiri babiri twaformye mu ku ikomine nabo bagaca baforma n'imiburi iburi abashika 30 baheza bagakwiza inyigisho gushika ku mitumba aho usanga hari ugwaruka rw'abaskuti n'urutaro rw'abaskuti ndetse ariko rero kubishyira mu mashure usanga ari ikintu kitoroshye kuko bica bisaba yuko bica mu minwe y'abajejwe gutunganya inyigisho mu mashure bakaheza bakafata ibyo vyigwa izo nyigisho zacu bakazishyira mu zindi icyo nomwongerera ko nuko twebwe ntitwigisha nk'abarimu bari mu ishure dushyira imbere ibiganiro kugira ngo umwe wese yisanzure kanatsinda tuzi yuko iyo umuntu umuhaye icyo muganirirako hari aho usanga kunguye ibyiyumviro byinshi utaruzi kubera ko wamuhaye iteka nawe ukamuha ijambo urumva rero ntidushyira imbere yuko zoba inyigisho ahubwo dushyira imbere kuganira kugira ngo ejo canke igihe ejo nawe agenda aganira abandi ati hari ikiganiro cyanyoheye kijyanye n'ibi twagiranye n'umujene w'umuskuti cyangwa umujene wo muri reja aho rero tukaba tuheza tukaba tuzi yuko nabo batavyigumizamwo nibijya wumvise dushyiraho amakomite yo gukurikirana izo nyifato zibereye bagiye bumvikanye ingene ziriko zirakwiragira no mu rundi gwaruka kumbure utarose amahigo bo kuza muri ayo mahugurwa
ye deka noneho mbaze bwana Donatien Nibagora niba icyo kibazo wacyumvise cyo kugera mu mashuri uyu munywanyi w'ijwi rya Amerika ukibajije arifuza kumenya niba mwebwe muri reja mugera mu mashuri murabiteganya kujya kwigisha urwaruka rwaho ku bijyanye n'amahoro cyangwa se n'izindi nyigisho mutanga
ego murakoze kuri icyo kibazo nkuko twabivuze uno mugambi turangurira hamwe n'abaskuti ariko ntibihagarika ko ishyirahamwe ryose riguma ryitunganya uko risanzwe rikora twebwe rero ku bwa reja izi nyigisho turazitanga no mu mashuri ati muzitanga gute mu mashure twarashinze imigwi y'abanyeshure bita ama club ni ama club yitwa Reja Action ayo ma club nayo ari ku mashuri atanu yo mu gisagara cha Bujumbura turayafite mu mashuri atanu yo mu Gitega hamwe n'amashuri atanu yo mu ntare ya Karusi izo nizo ntara twabaye turatanguriramo kandi twiyumviriye hose ko twokorera ku mashuri atanu kugira ngo turabe uko bigenda ati rero baziga ryari ni mu myanya y'ivyigwa canke nyigisho bazironka inyuma y'amasaha y'ivyigwa hajya basohotse hariho umunsi rimwe mu ndwi amakrebereza action aca asigara ku ishure canke bagataha bakagaruka hama ibyo yose tuba twigishijemo abantu babiri hama abo bantu bakaza barasimburana mu kwigisha ubwo niko twabishyikanije kugira nabo baronke izi nyigisho zo gukunda igihugu zo gusimbataza amahoro aho inyigisho zo kwiteza imbere n'inyigisho z'ingene bohindura inyifato kugira ngo bashobore akazoza kabo muri izi ntara zitatu amashuri atandatu
telefoni yawe iragiraho ikasa nk'ivugira kure ariko butumwa utanze bwumvikanye n'ubwo uko mukorana n'urwaruka ruri mu mashuri birumvikana umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika nawe utwandikiye aragaragaza ko ibyo mukora bigenda bigira akamaro we aravuga ati neze kiyeri aravuga ati urwaruka niruze twitandukanye n'ibikorwa bitaduha iteka ahubwo tujye hamwe dushire ingufu n'ubumenyi hamwe twitunganyirize imigambi politiki y'abadutuma twicana y'abadutuma kwicana ataco dupfa tuyihoze reka nsubire ku murongo wa telefone rero mpe jambo ntibibuka uranyumva ntibibuka turi kumwe Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ubu rero turi mu kiganiro muri isanga kiri hafi kugera ku musozo turi kumwe n'abatumire uhagarariye umuryango ihuriro ry'urwaruka reja ariwe Donatien Nibogora na Jean-Claude Nikubitanga uri mwe mu muryango w'abaskuti turavuga rero ku nyigisho barimo guha urubyiruko urwaruka rw'u Burundi mu byerekeranye no kubumbatira amahoro no kuyaharanira bategura ejo hazaza Bwana Jean-Claude mbere yuko tugera ku musozo nagira ngo ngusabe uhe inama abakurikiye radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya cyane cyane urwaruka mu byerekeranye no kwitegurira ejo heza hazaza.
Murakoze kandi nagomba mpamagarire urwaruka kwitegurira kazoza keza na cyane cyane ko aribo ejo bagifise iminsi yo kubaho baribo bazohava bakabazwa n'ivy'igihugu cacu ciza nkongera nkasaba urwaruka yuko gwokwegerana kugira ngo ruze ruraburana ko inyifato nziza twoshira imbere kugira ngo tuzoheze duheshe iteka igihugu cacu mu makungu sino heza kandi nateye akamo urwaruka rw'abaskuti abaskuti ubu tugeze ku bitigiri bishimishije by'abaskuti bageze mu 1945 1835 bikaba bihiye haruye guma bihinduka akaba atakindi batugomwe ababyeyi baduha abana kubera ko bazi yuko tubasahiriza mu mundero y'ubwo rwaruka n'abandi rero batariyumvira kuza mu ishyirahamwe ry'abaskuti reka mbere n'abatoza mu ishyirahamwe ry'abaskuti bahurumbira amashyirahamwe asanzwe ahimiriza urwaruka mu bintu biruteza imbere atari birusubiza inyuma
deka noneho amasogonda dusigaranye nayo nyahe Donatien Nibogora nawe hatanga inama muri make cyane
yego murakoze yewe icyo nohanura ugwaruka ubwa mbere nohanura ugwaruka iyo hageze amatora ugwaruka ntoze bongere rutore kandi ugwaruka rutora rutore migambi atarabantu migambi
Migambi myiza izaruteza imbere izategura ejo heza ho Burundi n'abarundi bose ndabashimiye cyane rero kuba mwagize uruhare muri kiganiro nshimiye namwe mwese abaduhamagaye n'abatanze inama n'ibitekerezo mugire ibihe byiza